Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. No mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Eugenia Mukankusi ubasuhuza, kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru kandi muri kumwe
na Oriane Tangishaka, nanjye ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Basubiranye inyuma karaba wabahawe yuko ku mitumba yabo batwara oya yabaye nyinshi kurusha yego, bituma rero bavuga bagiriza yuko ngo batakoze ngo babinjiranye abo mu yindi migambwe, bigatuma ngo umugambi uri ku butegetsi ngo utakaza amajwi menshi.
Uyu ni Renovant Ndumwami, umushinga amateka serukira urunana mizero y'Abarundi, yibwemeza ko abayobozi indwi b'imitumba baherutse gukugwa mu kazi mu ntara ya Makamba bahowe ko barongoye abatoye oya mu matora aherutse, ibihakanwa na musitanteri wa komine Makamba.
Abana 12 b'ingimbi babakinnye umupira w'amaguru n'umutoza wabo bari bamaze iminsi 9 baraburiwe irengero muri Thailand babonetse ari bazima.
Leta y'Uganda yaraye isohoye itegeko nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'Uganda Yoweri Museveni yavuze ko iryo tegeko rigamije kugwanya urusaku n'ibinyoma byuzuye ku mbuga ngurukanabumenyi.
Icyiciro gishya cy'urukingo rw'indwara y'imbasa cyatangijwe kuri uyu wa mbere muri Afghanistan, biturutse ku mpungenge z'uko inyeshyamba zishobora kubuza abana babarirwa mu bihumbi amagana kubona urukingo.
Andres Manuel Lopez Obrador, umutama w'imyaka 64, yaraye atsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Mexico. Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye n'izivugwa mu karere k'ibiyaga binini, mugume ku maradiyo yanyu.
Turahera rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jenny, tuyahere muri Afrika. Umugwi w'abashingwamanza b'Abaganda biteguriye kugwanya itegeko rishasha ririhisha amakori abantu bakoresha imbuga ngurukanabumenyi mu guhanahana ko ivyumviro n'amakuru, izo bita media sociaux mu Gifaransa. Iryo tegeko ryaraye risohotse ejo ku munsi wa Mungu itariki imwe z'ukwezi kw'indwi. Leta y'Uganda iheruka gusohora iryo tegeko nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'Uganda Yoweri Museveni avuze ko rije rigamije kugwanya urusaku n'ibinyoma byuzuye ku mbuga ngurukanabumenyi. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko iryo tegeko ari umugambi wo kwima ijambo abatavuga rumwe na leta. Iryo kori ringana n'amadolari 2 ku kwezi agiye gutangwa kuzokoresha imbuga ngurukanabumenyi zo guhanahana kw'amakuru. Izo mbuga nazo zikaba ari WhatsApp, Twitter, Viber, Facebook, Instagram n'izindi.
Tujye noneho muri Thailand, aho abana 12 b'ingimbi babakinnye umupira w'amaguru n'umutoza wabo bari bamaze iminsi 9 baraburiwe irengero babonetse ari bazima. Ibyo biratangazwa na guverineri w'intara ya Chiang Rai. Itsinda ry'intarumikwa zazobereye mu kwibira mu mazi ba Thailand batangaje kuri uyu wa mbere mu gitondo kare ko bageze ahantu bari bakeneye cyane kugera mu buvumo bwuzuye amazi yaturutse ku myuzure. Abategetsi bavuze ko abo bazobereye mu kwibira mu mazi bageze mu mayira 2 mu buvumo bwitwa Tam Luang mu ntara ya Chiang Rai iherereye mu majyaruguru y'igihugu. Abo bantu babuze kuva ku itariki ya 23 y'ukwezi gushize kwa gatandatu ubwo batatashye nyuma y'imikino. Ikimenyetso basize inyuma na amagare yabo n'ibindi bikoresho by'umupira w'amaguru byabonetse ku muryango w'ubuvumo hamwe n'ibishushanyo by'ibiganza ku nkuta z'ubuvumo. Imvura nyinshi yagiye izitira ibikorwa by'ubutabazi. Impuguke mu rwego mpuzamahanga za Amerika, Australia, Ubushinwa n'iz'Ubwongereza zafashije mu bikorwa by'ubushakashatsi n'ubutabazi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tuje mu buraruko mu bihugu by'Abarabu. Ikinyamakuru cya leta muri Iran cyaraye gitangaje ko habaye itana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abanyagihugu mu myerekano y'ikena ry'amazi mu gihugu n'ibyuka bibi bibageramiye amagara yabo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ico kinyamakuru Erna kivuga ko abari muri iyo myerekano mu gisagara ca Abadan bateye amabuye n'ibindi bintu abapolisi, ariko ku igipolisi cahavuye kigarukana umutekano. Ijoro rimwe imbere yaho hari harabaye kandi irindi tana mu mitwe hagati y'abapolisi n'abanyagihugu mu myerekano yabereye i Karamashar. Abatari bake barahakomerekeye, 10 muri bo bakaba barabapolisi. Igihugu cya Iran kimaze igihe gihanzwe n'uruzuba rwinshi, yamara abahinga bakurikiranira hafi ico kibazo muri ako karere bavuga ko leta itariko iragerageza gukemura ico kibazo neza. Abanyagihugu bariko kandi biyamiriza ubutunzi butifashe neza mu gihugu, ni mu gihe mu ndwi ziheze agaciro k'amafaranga y'igihugu cya Iran kakorotse cyane, ibiciro by'ibidandazwa biraduga.
Amakuru y'ijwi rya Amerika tuyakomereze muri Afghanistan, aho icyiciro cy'urukingo rw'indwara y'imbasa cyatangijwe kuri uyu wa mbere biturutse ku mpungenge z'uko inyeshyamba zishobora kubuza abana babarirwa mu bihumbi amagana kubona urukingo. Muri gahunda y'iminsi itanu, abategetsi bavuga ko Abanyafghanistan 52,000 batanga urwo rukingo bazasura 63,400,000 by'abana bafite munsi y'imyaka itanu. Ministri ushinzwe ubuzima bw'abaturage muri Afghanistan, Ferozuddin Feroze, yashimangiye ko gahunda y'urukingo ntaho ibogamiye. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara ubwo gahunda y'urukingo yatangizwaga ku mugaragaro, Feroze yavuze ko urwo rukingo rurimo gutangwa mu gihe imbasa ishobora gufata abana benshi. Ni mu gihe rero benshi mu bana ngo bashobora kwibasirwa na virusi itera iyo ndwara ya imbasa. Amakuru yabanje kutugeraho yatwereka ko muri iki gihe ikiciro kikingira abana babarirwa muri 1,347,000 bashobora kuvutswa urukingo mu ntara ya Helmand, Uruzgan, Kandahari, Nangarhar, Kunar n'intara ya Kunduz, aho abarwanya ubutegetsi, abarwanya guverinoma badashyikiye ishyirwa mu bikorwa by'umugambi w'inkingo. Niko Ministri Ferozi yabyumvikanishije. Inyeshyamba z'abatalibani n'abarwanyi ba leta ya Kisilamu bakorera cyane i Kunar na Nangarhar hafi y'umupaka wa Pakistani mu gice cy'uburasirazuba. Abatalibani bakagenzura ibice bisigaye by'intara zo mu majyepfo n'amajyaruguru, aho abana muri Afghanistan bakeneye inkingo cyane. Afghanistan na Pakistan bituranye, nibyo bihugu bibiri bisigaye ku isi bifite indwara y'imbasa.
Andi naho Andres Manuel Lopez Obrador, umutama w'imyaka 64, yatanguye umwuga wa politiki hacye imyaka itari mike, akaba yarakoze mu migwi yaharaniye agateka k'abanyagihugu bato bato, yarayatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Mexico. Lopez Obrador yatangaje ko leta yiwe yiteguriye kuzogwanya ruswa hamwe n'umuco ukudahana ibyaha. Ikindi Lopez Obrador yiteguriye ni ukwitaho cyane imigenderanire y'igihugu ciwe, igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umukuru w'igihugu wacu Donald Trump. Ni mu gihe aho yariko ariyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, Trump yemereye abanyagihugu ko azotegeka leta ya Mexico gukoresha uburyo bwayo mu kubaka uruhome ruzotandukanya ibyo bihugu bibiri mu ntumbero yo kugwanya uruja n'uruza rw'abimukira binjira muri Amerika bavuye muri Mexico batagira impapuro. Trump yongeye ko avuga ko bamwe mu binjira muri Amerika baza mu mugambi w'ubugizi bwa nabi burimo no gufata ku nguvu abakenyezi. Naho biri uko, hejo ku munsi wa Mungu, Trump yarakeje Lopez Obrador ku rubuga rwe rwa Twitter, avuga ati ndakeje Andres Manuel Lopez Obrador ku kuba yabaye umukuru w'igihugu cya Mexico, ndi n'igishika cinshi cyo gukorana nawe, hari byinshi bikenewe gukogwa kandi bizokungukira Amerika na Mexico.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubibutse ko mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, no mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ijwi rya Amerika tuyakomereza noneho mu karere. Abaturage bo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata mu majyepfo y'u Rwanda bongeye kugabwaho igitero barasahurwa. Amakuru yageze ku ijwi rya Amerika nuko nta muturage wahasize ubuzima. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi aduha inkuru irambuye.
Ni juru rya cyaye abantu bataramenyekana bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bongeye gutera abaturage mu murenge wa Nyabimata babasabura amatungo ibiribwa imyenda n'amafaranga. Amakuru aturuka muri ako karere aremeza ko babateye mu kagari ka Bihinga mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Abaturage n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko iki gitero cyabaye muri aka kagari mu gihe cya saa tanu z'ijoro. Umunyamabanga ashinzwe ibikorwa kagari ka Ruhinga Bwana Rubumba François Xavier yabwira ijwi rya Amerika kuko babagize zibana bibari bitwaye
binjira mu ngo kurugo ingo zegereye ku mudugudu ariko hegereye neza ndetse ngo zihera ku hafi ya parike ya Nyungwe. Ubu bajya ku rugo ku rundi babajyamo abantu barabasahura bakinjira mu nzu bamubaza amafaranga telefone ikindi basanzemo nk'imyenda imyaka bakagitwara. Urwo baciragaho umuntu urugi cyangwa bakamusaba gukingura bamara kumubona bakamusaba amafaranga barangira bamuhase n'imyaka ibyo babonye birangije mu rugo umuntu w'umugabo basanze bakamufata bugwate babatwaza imitwaro. Ageze nyine kwinjiramo muri Nyungwe babasubiza inyangwe ngo nibatahuke
bavuga uruhe rurimi
ikirundi kirimo ikinyarwanda ni izina zo kuvanga nk'igiswahili ariko wumvaga nko ariho umukecuru umwe twari kuvugana mbwira ati bamba ngo mutama akazi ngo duhe amahera canke tukece urumva nigero.
Ubu abaturage bameze bate nyuma y'ibyo bintu? Ni ku nshuro ya kabiri bamerewe bate
abaturage? Ubu turi kumwe n'inzego za polisi maze kugirana nabo ibiganiro byo kubahumuriza barabyumva barabona ko hafatiwe n'ingamba zo kurushaho gukaza gushonga umutekano ku marondo.
Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amajwi yabo ashyirwa hanze bemeza ko abagizi ba nabi ntacyo basigaga mu nzu imyaka ibiryo imyambaro byose babitwaraga. Aba baturage bavuze ko hari bagenzi babo icyenda batwaje abo babasaba ibyo bibye babageza mu ishyamba rya Nyungwe ariko ngo baje kubarekura basubira mu ngo zabo. Nubwo abaturage bemeza ko aba bateye barimo igitero kinini kigizwe n'abantu bagera kuri 80 guverineri w'intara y'amajyepfo Mureshya Nkwano Rosa we yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko ibyabaye mu ijoro rya cyane atari igitero gikanganye ahubwo ari abajura bari baje kwiba amatungo.
Abajura basanzwe ntabwo ari igitero
kandi ngo bari bafite imbunda.
Ntawabonye kabisa njye bamubwira ko nabonye ko ari abajura birye.
Ntabwo ari nka cya gitero cyabaye ubushize?
Ntabwo ari cyo musobanuye ko ari abajura kabisa.
Abaturage bambwiye ko ngo bari abantu nka 80 bafite
abaturage barakabiri ndi n'abajura bambwiye ko ari abajura baje bakibihene nabo we nta mahari nyine nta n'ikindi kintu kidasanzwe ni abajura basanzwe. Nuko abaturage nyine bivugira icyo bashaka ariko njye amakuru nakurikiranye bambwiye ko rwose atari igitero kumutira ari abajura ariko nta bajura pe.
Kugeza ubu amakuru aturuka mu karere ka Nyaruguru muri uyu murenge wa Nyabimata aravuga ko kuva ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zirimo ingabo z'igihugu batangiye igikorwa cyo gushakisha abo bagabye igitero. Abaturage baravuga ko muri aya masaha batangiye inama y'abaturage n'inzego z'umutekano. Nibyo dushobokeye kuvugana na polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda ngo tumenye ibigiye gukorwa kuko telefoni zabo zigendanwa zitacagamo. Muri aka karere ka Nyaruguru harashize icyumweru n'igice habaye igitero cyaguyemo abantu babiri ndetse gikomeretsa umunyamabanga ashinzwe ibikorwa mu murenge wa Nyabimata. Uretse abo bantu babiri bishwe barashwe n'umunyamabanga ashinzwe ibikorwa mu murenge Nsengiyumva Vincent agakomeretswa n'ayo masasu. Abo bari bateye igitero banatwitse imodoka y'umunyamabanga ashinzwe ibikorwa w'umurenge wa Nyabimata ndetse n'icumbi yabagamo hamwe na moto y'umumotari wari uraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumuta. Nkuko rero mugenzi wacu Asumuta yarabivuze, ntabwo Ijwi rya Amerika ryabashije kuvugana n'abashinzwe umutekano. Cyakora dufite itangazo rya polisi rivuga ko mu ijoro ryakeye ryo ku itariki ya mbere Nyakanga 2018 mu gihe cya saa tanu n'igice abagizi ba nabi bitwaje intwaro bateye mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Nyabimata akagari ka Ruhinga ni mu mudugudu wa Cyamuzi. Abo bagizi ba nabi bibye ibintu by'abaturage birimo amatungo n'ibiribwa banarasa hejuru bagamije gutera ubwoba abaturage. Bashimuse bamwe mu baturage babatwaza ibyo bibye baza kubarekura bamaze kotswa igitutu n'abashinzwe umutekano bahise batabara. inzego z'ibanze n'izishinzwe umutekano bakoranye inama n'abaturage barabahumuriza. Itangazo rya polisi risozwa rigira riti turasaba abaturage gukomeza gufatanya n'inzego z'umutekano bahana amakuru kugira ngo ababagizi ba nabi bamenyekane.
Urakoze Jeanette, ukomeze amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aripfuza ko wa mugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wotohoza kuruhara abakoronije u Burundi bagize mu mabi yashikiye igihugu muri kahise. Ivyo biri mu ijambo rya Perezida Petero Nkurunziza rijanye n'ihimbazwa ry'imyaka 56 iheze u Burundi buronse intahe yo kwikukira. Abitavye kuri uno wa mbere ibirori byo kwibuka iyo ntahe yo kwikukira bashima uko u Burundi bwavuye mu minwe yaba imiminwe y'abakavamahanga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Bamwe mu banyagihugu bitavye ivyo birori vyo kwibuka imyaka 56 iheze u Burundi bwikuye ko bakava amahanga bakenguruka ku Burundi bwikukiye mukaramutswa bene bwo, ariko bakavuga ko hakira gahaze kuko Burundi bukize yinze.
Jembona yuko ntayo kwikukira twayizigamye kuko ubumuntu arishira akizana agakora ico ashaka akagico yifuza kare umwirabure w'umurundi nta nkoko yajya nta magi nta masoro. Ariko umuntu arashobora kubifungura tangorane.
Naho tuguma ngo twarikukiye hari ibintu tugisaba abazungu. Kuko byinshi tuyizeye hanze saha mu Burundi. Kuko tukizeye hanze mu makungu. Inayo kwikukira nayo turaronka bwite.
Abo bitavye ivyo birori vy'uno wa mbere bakavuga ko naho Burundi bwaronse nayo kwikukira mu gihugu akira ubukene uno yaze n'ijwi rya Amerika anasaba ko utsimbatazwa ubumwe kugira niyo nayo kwikukira itsimbatari.
Mbona ko tutari kukiranya kuri kuko mu gihugu gushika uno munsi haracari ho ubukene butagira izina kandi abarundi gushika n'ubu baracaryana. Icyonyo ni nayo ntambamye nyamukuru. Je mbona yuko igihugu kizokwikukira mu gihe abarundi bazaba bashize hamwe batazaba gishihana. Umurundi wese azomenya yuko abarundi bose bavukana abahutu n'abatutsi ko ari bene mugabo umwe bene Burundi. Abadasangiye ivyumviro muri politike bakamenya yuko icyo atari cyo cyabatandukanye muri icyo gihe niho mbona yuko bazaba bikukiye by'ukuri.
Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza rijenye no kwibuka imyaka 56 iheze u Burundi bwikukiye agaruka kuri bakaboko ashikiriza ko abo banyuruza ubutunzi bw'igihugu atagiye kubihanganira.
Turibukije ko umwaka 2018 twawise umwaka wo gufata ingingo. Biramaze kugaragara ko yibonekeza inyifato zitabereye iyo amatora yegereje canke mu matora nyezina. Turamenyesheje ko tutazokwihanganira uwo wese yohirahira agasahura canke agasesagura itunga ry'igihugu. Dusavye abarongozi bose kwerekana ingingo zafashwe uko kwezi gutashe mu kubahiriza iyo ngingo. Atari uko bizoba bigaragara ko bakingira ikibaba abanyonyezi kandi bazobihanirwa. Kwame twibuka ko wishira umurozi akakumarira abana.
Umugambi wa tolerance zero ku banyuruza itunga rya leta n'uwo mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuva muri 2005, ariko kuva ico gihe ababikurikiranira hafi ntibahengeshanije kuvuga ko iyo mvugo itajanye n'ingiro. Ikindi uburongoye u Burundi ashikiriza muri iryo jambo nuko ashigikiye ko wa murwi severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi wotohoza no kuruhara rw'abakoronije igihugu.
Turakenguruka ko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uri ku kivi amabi yakozwe aje hagaragara maze Abarundi bamenye ingaruka z'ubukoroni. Turakenguruka kandi ivyavuye mu mwiherero w'inama nkenguzamateka wabereye mu ntara ya Makamba Inyanza Lake ku magenekerezo ya 14 na 15 Ntwarane mu mwaka wa 2018. Abakenguzamateka basavye ko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wokorera no ku bukoroni kandi twayifashe nkama. Abarundi babizi rero bitegure kugira babibushikirize.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasubiye gutomorera Abarundi ko atazivuguruza mu byo yabemereye ko atazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 kuko yamaze yabigize hibukwa intahe kwikukira ku Burundi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze ubushimwe ku bantu batandukanye mu birori byo kuri uno wa mbere igenekerezo ya kabiri ukwezi kw'indwi. mubaha ubushimwe harimo Philippe Nzobonariba umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta umukuru w'igihugu yamushimiye yashikirije ko uyu mutama w'imyaka 67 yitanze kuva muri kahise kugira hatsimbatazwe demokarasi mu Burundi akaba yaronkejwe ibahasha ya miliyoni 2 z'amarundi urupapuro rw'iteka hamwe n'umudari Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Turacyari mu Burundi abarongoye imitumba 7 n'umutumba wa Gitaba muri komine Makamba bakuwe ku kazi kuwa gatanu w'icyumweru gishize bemeza ko bahowe ko abo bayoboye batoye oya mu matora aheruka. Cyakora Mustanteri wa komine Makamba arabihakana. Inkuru irambuye murayegezwaho na mugenzi wacu Chris Munezero.
Bateruye abantu batanu bose batowe ku mutumba barabakuye. Umuntu yace yibaza none ko bakuye batanu bazasubira nk'amatora yandi canke bazosubizaho bande.
Cabaye igitangaro bakuru b'imitumba ndwi yo muri komine Makamba aho bumviye ko basubirijwe n'abandi. Tarsise Nimubona yahora arongoye umutumba Nyabangwe yemeza ko imvo n'imvano y'iryo kugwa ry'abakuru b'imitumba ndwi abahanuzi b'imitumba batanu bahora barongoye umutumba Nyabigina hamwe n'umukuru wa zone Gitaba ari uko utwo turere twavuyemo amajwi menshi yabatoye oya mu matora y'ibwirizwa nshingiro aherutse.
Mwete dushikandwi none ngo ku mitumba turongoye ngo hatote oya niyo twari barahamagaye ngo bifuze hanyuma bacabara bashikiriza niyo byarambabaje cyane kuba n'itore n'abene b'igihugu hanyuma nibo batereka kuwungura niyo twese tufite akababaro cyane kubona ari badukuye kandi abene b'igihugu nabo nyine bariko barijoka twese twakenye ivugwa mu muntu uvuye mu bitugu hanyuma duca turahorerana turaho.
Mushingamateka Renova Nduwumwami aserukira urunani amizero y'abarundi mu ntara za Makamba Rutana na Rwigi. Urunani rwari imbere mu kwigisha kutemeza ibwizwa nshingiro riherutse gutogwa mu kwezi kwa gatanu avuga ko afise amakenga ko ivyabaye aho muri komine Makamba bishobora gutandukira iyindi mihingo kuko kubwiwe abakuwe bazize oya.
Tugerageje kubaza icatumye babakura baratubwiye yuko ngo biganyaje nabi ngo imbere y'amatora ya ego na oya ajya matora y'ibwizi y'ukomeza ibwizi bashingiro ngo no munyuma y'amatora ngo bitwa ngo bigenyeje nabi ariko uri kurasubira inyuma karaba wabahawe yuko ku mitumba yabo batwara oya yabaye nyinshi kuruja ego bituma rero bavuga bagiriza yuko ngo batakoze ngo babinjiranye abo mu yindi migambwe bigatuma ngo umugambo uri ku butegetsi ngo utakaza amajwi menshi. Nico gituma rero nahandi birashobora gushikayo ntizotangaza.
Jafet Ntungwa nayo Mustanteri wa komine Makamba nahatashimye kuvugira kuri mikro yamenyesheje ko inama mpanuzwa jambo ya komine Makamba yakuye abo batware bahogwa ko batakishoboye kurangura neza amabanga bashinzwe. Mustanteri wa komine Makamba yongeye avuga ko buno nyene abo bakuwe baciye basubirizwa bisunze itegeko rigenga amatora. Aba bakurikira ku rutonde rw'abitoje mu matora y'ibihumbi 2015 bakaba aribo bahashizwe. Izo nsiguro ntizishimisha umushingamateka Nduwumwami abona yuko zidafashe.
Oya si ibyo kuko Mustanteri wenyine yabavuga bati nimba ari komine ibirazwa hari gukurwa Mustanteri kuko nibo bataba yigishije neza ariko baciye bati bakura abo babona bakengereye canke barenganije. Amategeko nyakurikijwe namba n'uyu munsi nanyo mbaza abo bantu bakuwe bambwiye yuko abanyagihugu bonyine bariko baridoga yuko ivyakozwe bidaciye mu mategeko. Birabonekana yuko naho abanyagihugu bidoga aho ntibasubira gusubira inyuma baramaze kubakura.
Bamwe mu ndongozi zaho mu ntara ya Makamba bigaragaje ko bashigikiye gutora oya mu matora aherutse y'ibwirizwa nshingiro bamenyesha ko bafise impungenge ko bashobora gukugwa mu mabanga yabo bazira imvo za politiki. Akarorero nakuye umukozi mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi aho mu ntara ya Makamba avuga ko yahagaritswe mu kazi mu kurindira ko amenyeshwa ivyo yagirizwa. Aho bagasaba abarongoye intwaro ku rwego rw'igihugu kuraba ko atabozira ivyimviro vyabo vya politike. Chris Munezero mu ntara ya Makamba ku bwijwi rya Amerika.
Radijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Uno musi wa mbere ni umunsi ugira 18 w'imikino y'umupira w'amaguru y'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru y'imikino rikibera mu Burusiya. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo hano muri studio, atubwira uko byifashe muri iki gihe, bimeze gute Fidel?
Ego, muri kimwe 18 mu nkino zabaye uno munsi, Brazil yatsinze Mexico ibitsindo 2 ku busa. Ibyo bitsindo byinjijwe n'abakinnyi Neymar ku munota wa 51 na Roberto Firmino ku munota wa 88. Mu rundi rukino rugira kabiri ruza kuba mu kanya gatoyi, ruza guhuza ibihugu cy'Ububiligi n'Ubuyapani.
Fide, none imikino muri iki gihe imeze gute mu bijanye n'imigwi? Abantu benshi basanzwe bazikina neza, za Espagne n'izindi, ziriko zivyifatamwo gute?
Daratangaje imigwi y'ibihangange ikomakomeye mu bisanzwe hori shika n'ibimborimbori kimwe cha kabiri ci gikombe canke mu gice cyanyu migatsinda ni nico gikombe nka Argentina maze kuvamwe yakuwemo n'u Burundi ku munsi wa gatandatu. Itsinzwe ibitsindo 4-3. Undi mugwi ukomeye ni Espagne yakuwemo n'u Burusiya ku mapenalty 4-3 nyuma y'uko iyo migwi inganije igitsindo ku kindi mu kiringo c'umupira w'amaguru 90 cahari urukino rw'umupira w'amaguru n'iminota 30 y'imbere yaho, tutibagiye n'Ubudagi bwavuyemo imbere yaho. Ubudagi kabidara tangaje cyane abantu benshi ko ni igihugu nico chatsinze gikombe cy'isi yose giheruka kuba mu mwaka wa 2014 mu gihugu cha Brazil.
Kubijanye naho nuko abantu abarorera baza kurorera bobo bavyakira gute, mubona muravyo masana mu mikino abanyagihugu bakiriwe gute bava mu bindi bihugu cyane cyane nk'abirabure, ko igihugu cyo Burusiya ni igihugu cy'abazungu gusa, harabidoga hari ico baca kiko kiribonekeza muri iki gihe icerekeye kutakigwa neza canke abanyagihugu baryohewe bate muri imikino?
Mu makuru atangwa nta yavuga bari bafite impungenge ku vyerekeye kumira fatiye ku rukoba canke kwanka abantu bifatiye ku rukoba, byavuga ko vyibonekeza cyane cyane mu bibuga by'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burusiya muri championat y'u Burusiya. Mbere no mu nkino zabaye imbere y'iki gikombe za kivandimwe, ubu France bwakinye no Burusiya, abakinyi bo mu France nka Paul Pogba na Ngolo Kante bakaba baronse ivyo bibazo abarorerezi bo mu Burusiya mu serukira gihugu, aho bavuga amajambo abatuka bitiranya ni nguge. Ariko muri rusange nta kibazo cabaye gushika ubu. Ndibaza ko byose bifatiye no ku gihugu cyo Burusiya gishaka kuboneka neza isura nziza muri iki gikombe cy'isi yose. Ibibazo nk'ibyo ntibashaka ko byibonekeza naho byabiriho.
Murakoze cyane Fide Niyongabo, bandanye kurikiranira hafi iyi mikino udushikiriza uko byifashe umunsi ku munsi. Urakoze.
Shuti mukomeje gukurikira amakuru ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu kanya turaba dusoje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha, ariko muri makeya amakuru twabagejeho mu kanya.
Igoje ni twababwiye ko Andres Manuel Lopez Obrador, umutama w'imyaka 64, yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Mexico.
Abana 12 b'ingimbi na babakinnyi umupira maguru n'umutoza wabo bari bamaze iminsi 9 baraburi wirengero muri Thailand babonetse ari bazima.
Twabye kandi ko muri Iran kinyamakuru cha leta kibandanye gutangaza ko imyerekano ibandanya kuba, kandi hakaba nitana mu mitwe hagati y'abapolisi n'abanyagihugu kubijane n'ikena ry'amazi n'ivyuka bibi mu kirere. Abanyagihugu bafise amakenga, abanyagihugu kandi bakaba bafise amakenga ku butunzi bw'igihugu, inyuma yaho agaciro k'amafaranga gakorotse ibiciro by'ibidandazwa bikaduka.
Ikiciro gishya cy'urukingo rw'indwara y'imbasa cyatangijwe kuri uyu wa mbere muri Afghanistan, biturutse ku mpungenge z'uko inyeshyamba zishobora kubuza abana babarirwa mu bihumbi amagana kubona urukingo.
Twabwiye kandi muri Afrika ko umugwi w'abashingwamanza b'Abaganda biteguriye kurwanya itegeko rishasha ririhisha amakori abantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu guhanahana ivyumviro n'amakuru kuri internet, izo bita media sociaux. Iryo tegeko rero risaba ko umunyagihugu wese akoresha izo mbuga ariha amadorare nk'abiri ku kwezi, aho ni za WhatsApp, Twitter, Viber, Facebook, Instagram n'izindi.
Mwakoze rero nshuti mwese mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Charles Skip afatanije na Fatuma Karana Animasi amakuru mwagejweho na Eugenia Mukankusi
na Oriane Itangishaka turashimiye kandi na Fidele ku makuru ya sport twari turi kumwe muri studio turabashimiye mwese rero mwaduteza amatwi kuri no mugoroba tubifuriza mugoroba mwiza murakoze.